ni Radio Ijwi y'Amerika. Ijwi y'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Mwaramutse mwese namwe bakunze Radio Ijwi y'Amerika, muri kumwe na Federica Monikije. Mu Rwanda haravugwa ikibazo cy'amazi mu bice bitandukanye by'igihugu.
Abwo amazi yaburi ingaruka inzoka ziba zirimo. Kenshi tujya no kwa muganga uvuga ati nta malaria urwaye, urwaye inzoka, bakaguha imiti y'inzoka kubera iki? Kubera aya mazi.
Yewe ndwaye inzoka ya mibe ituruka ku uyu mwanda w'amazi nyine tuvoma. Mibe ubundebo yarandinze pe, mfite imyaka 45 ariko urabona wayibona ko mfite nka 90.
Abo ni bamwe mu banyagihugu bavuga ku ngorane hamwe n'indwara baterwa n'amazi banywa. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye ingorane z'umugambwe FNL zitashoboye kugururwa uyu munsi nk'uko byari biteganijwe, hamwe n'inkuru yerekeye umugambi wo kurwanya kurya nabi mu ntara ya Kirundo. Turazigaruka ku mukanya kari imbere. Lekariko dutangurire ku makuru havugwa hirya no hino ku isi twateguriwe na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Abasirikare muri Misiri barishe abakuri iterabwoba 17 hari ku munsi wa 4 mu bikorwa byo bya gisirikare byo guhiga abakekwa kuba baragize uruhara mu guturitsa bombe yatezwe mu modokari i Cairo ku munsi w'Imana, ahafuye abantu bashika 20. Icyo gitero cyiswe na perezida wa Misiri kwa iterabwoba cyabaye saa 6 z'ijoro ku munsi w'Imana, igihe imodokari yuzuye bombe yari ku muvuduko munini cyane yagonga izindi modokari zitatu ku murwa mukuru Cairo. Ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwategetse icyo gitero ku muhari w'iterabwoba wo muri Misiri witwa Hasme, kuko umushoferi w'iyo modokari yari uwo muri uwo muhari. Umuyobozi w'igisata cy'ONU kijejwe agateka ka muntu Michel Bachelet ejo kuwa 4 yaraneguye cyane yivuye inyuma ingingo yafashwe na Leta z'Ubumwe za Amerika yo gufatira ibihano Venezuela mu kuvuga ko ari kunyura ubuzima bw'abanyagihugu bwari busanzwe atako bwifashe. Muri ibihano bishasha Leta ya Perezida Trump yategetse ko amatungo Leta ya Venezuela ifitiye muri Amerika afatwa, kandi abategetsi ba Venezuela bakomeye bakabuzwa kubika no kubikura amafaranga mu mabanki yo muri Amerika. Bashile yaraneguye kandi Leta ya Maduro kuba ikoresha ingufu z'umurengera ku bari mu myerekano, ariko ashimikira ko ibihano bya Leta z'Ubumwe za Amerika cyane cyane byo mu 2017 no mu kwezi kwa mbere umwaka byunyuye ibyari bisanzwe byarunyutse muri icyo gihugu cya Venezuela. Abakuru b'ibisagara barenga 200 muri Leta z'Ubumwe za Amerika basavye abasenateri kwihuta kwemeza itegeko ryo kugenzura abagura inkoho mu gihe bova mu buruhuko bwo muci. Ni nyuma y'ubwicanyi kivunga bwahitanye abantu 31 mu mpera z'indwi irangiye mu Leta ya Texas na Ohio. Inama y'abakuru b'ibisagara baha muri Leta z'Ubumwe za Amerika baserukira ibisagara 214 bo mu migambwe yose, abademokrati n'abarepublikani basaba abakuru b'imirwi b'iyo migambwe ibiri muri Sena ya Amerika ko byihuta n'ingoga kwemeza izo ngingo nziza zaramaze kwemezwa n'amashingamateka mu kwezi kwa 2. Iryo tegeko risaba ko haba kugenzura bikomeye kandi bikwiye abagura inkoho, kandi rikongereza ikiringo cyo kwemererwa kugura inkoho kuva ku minsi 3 gushika ku minsi 10 igihe hazoboneka k'uwo muntu yiketswe ko ikintu kanaka. Umukenyezi wa Hiyu Wange n'umunyeshuri w'umunyamerika afungiwe muri Iran yagirizwa gusuma urusaku. Uwo mukenyezi agasaba Perezida Donald Trump gukora uko ashoboye kugira umugabo wiwe afungugwe. Iran yari yashikirije ko hoba uguhanahana abanyororo, kuko ngo nayo ivuga ko hari ababo bafungiwe muri Leta z'Ubumwe za Amerika. Ariko Washington yasabye Teheran kurekura byihuta abanyamerika bose bafungiwe muri Iran atacyo bazira. Uwo munyamerika yavukiye mu Bushinwa yitwa Wange, ni umunyeshuri yiga muri kaminuza y'i Princeton University ni muri Leta ya New Jersey. yagiye muri Iran mu 2016 kugira ubushakashatsi bujanye n'ivyigwa vyiwe igihe abategetsi ba Iran bamufata. Sentare ya Iran yamuciriye gufungwa imyaka 10 ku vyaha byo gusumira urusaku Amerika yagirizwa. Icegeranyo c'ubushikiranganji bwa Leta Zimwe za Amerika bwo kwivuna abansi kivuga ko umuhari w'iterabwoba wa Leta ya Kiisilamu uriko urisuganya ngo wongere gushinga imizi muri Siriya na Iraq. Ibisa n'ibitera ubwoba muri ako karere aho ama Leta yaho arajwe ishinga no kubona uwo muhari ugiye akagirire. Abarwanyi b'abakurde bashigikiwe na Leta Zimwe za Amerika bafashe igisagara cha Baghouz, ni igisagara cha nyuma cari gisigaye mu mingo y'umuhari wa Leta ya Kiisilamu mu buseruko bwa Siriya haraheza amezi, ariko ibisigarira vyawo biracagaba ibitero bimwe bimwe mu bice vya Iraq na Siriya.
Urakoze Aloise ku makuru heje kudushikiriza. Tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviza iradio Ijwi rya Amerika isamenera i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora kandi no kudukurikira ku kibanza twandikira kwa makuru wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu com.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Aya makuru tuyatanguriye mu Rwanda aho kuri uyu munsi wa gatanu komisiyo y'igihugu y'amatora isozera igikorwa cyo kwakira abanyarwanda bashaka kuzohiganwa amatora y'abagize inama nshingamateka na komite nyobozi by'igisagara cya Kigali. Atekanijwe ku itariki ayo matora azoba atekanijwe ku itariki ya 17 y'ukwezi k'umunani muri uyu mwaka 2019. Ni inkuru ya Sumita Kaboyi, turi kumwe ngaha kuri telefone muri iki gihe. Mwiriwe neza Sumita Kaboyi.
Mwire neza Fede.
Muraho murakomeye.
Yego turakomeye.
Ayo matora agenze gute? Abakandida bari bangahe?
Ntabwo amatora ari amaze ku 14 nk'uko wari umaze kubivuga, ahubwo uyu munsi ni umunsi wa nyuma wa komisiyo y'igihugu y'amatora irimo kwakira abakandida bashaka nyine kuzajya mu njyanama y'umujyi wa Kigali, ari nayo bazitoramo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali.
Abo bakandida babaye bangahe?
Ntabwo umubare barawurangiza kwemeza, kuko umuntu aragenda aza akaza rimwe undi akaza ejo, ntabwo barangiza kuvuga umubare kuko batararangiza gutangaza kandidatire zabo. Amasaha nimugoroba nibwo baba barangije gutangaza kandidatire zabo. Uyu munsi rero ntabwo umubare uzwi, gusa abazatorwa ni batandatu bazajya mu nama njyanama y'umujyi wa Kigali, abo batandatu bakaziyongerwaho batanu bazatangwa n'iteka rya minisitiri w'intebe. 11 rero niyo bazatora umuyobozi w'umujyi wa Kigali kuri 14 z'ukwezi kwa munani. Ibi bikaba bijyanye n'impinduka yabaye mu miyoborere y'umujyi wa Kigali, aho ubu ngubu umujyi wa Kigali ugiye kuyobora byose. Tuzongera kumva meya w'akarere Kagasabo wenda cyangwa se Kanyoni igihumbi cyangwa cya Kicukiro, utu turere twari dusanzwe tugira umujyi wa Kigali. Ubuyobozi bwose rero bukazaba bushingiye ku mujyi wa Kigali.
Abo bakandida batandatu bose bazoronka akanya ko kwiyamamaza imbere y'amatora ku igenekezo rya 17.
17 nibwo baziyamamaza, bose bazaba bafite umwanya wo kwiyamamaza. Hanyuma rero uko abo batandatu bazaba biyongereho babandi batanu barimaze kukubwira, 11 nyuma ya saa nibo bazatoramo umuyobozi uzayobora umujyi wa Kigali n'abandi bazamwungiriza.
Abo bazokwiyamamaza ku giti cyabo ntibazokwiyamamaza ku migambwe barimo?
Oya, nta migambwe. Umuntu wese ufite ubushobozi asabwa wese aragenda agatanga kandidatire ye. Nta migambwe bavuga ko umuntu ahagarara umugambwe runaka. Umunyarwanda wese ufite ubushobozi kandi ubyemerewe niwe wemerewe gutanga kandidatire. Nta mitwe ya politiki bavuga umuntu aba aturutsemo.
Abantu bakurikiranye icyo gikorwa cyo kwiyandikisha muri rusange bavuga ko icyo gikorwa cyagenze gute?
baraza kuko umuntu araza abakozi ba komisiyo y'igihugu y'amatora barikiye barategereje umuntu agatanga kandidatire ye bakayakira hanyuma bakamwandika ni ibikorwa bitarimo n'umuvundo bw'icurumba ko ni umujyi wa Kigali wonyine ni kuvuga ngo ibintu bireba umujyi
asumtanduva ko telefone iri mu kibazo turagutega matwi cyane cyane mu bandanye mu kurikirana iyo nkuru turaza kubasaba mu biganiro byacu by'imbere muduhe idonido iyo nkuru urakoze asumta mu Burundi igihugu cy'u Japani kimenyesha ko kigiye kuvyura umugambi wo gufasha leta y'u Burundi kugwanya ingwara ziturutse ku gufungura nabi mu ntara Kirundo hakoreshejwe miliyoni y'amadolari y'Abanyamerika ni nkuru yateguwe n'ijwi ry'Amerika ribifashijwemo n'abanywanyi bayo mu Burundi mugiye gushikirizwa na Desire Hatungimana ari i Kigali mu Rwanda
umunyamabanga ntayigayizwa mu shikiranganje ibwamugara y'abantu Nzoriroka Nkuze Jean Baptiste yashikirije kuri no wa kane mu kiganiro kwa menyesha makuru ku intara ya Kirundo ari isinzikajwe n'ingwara zituruka gufungura nabi nkuko biri mu cigwa cyakozwe n'ishyirahamwe PAM rijejwe ibifungurwa ku isi ni naco gituma uwo mugambi wo gufasha kugwanya ingwara zituruka gufungura nabi mu ntara ya Kirundo ufashwe mu mugongo n'igihugu cy'u Japani ugiye kurangurirwa muri iyo ntara y'uburaruko bw'u Burundi umunyamabanga Nzoriroka Nkuze Jean Baptiste
uno munsi n'ugukongera kubandanya umugambi warusanzwe waratanguye mugabo wari warageze umwanya urahagarara wo kugwanya ingwara zijanye no gufungura nabi zikaba dusanzwe dufashwa n'ikigo kijejwe ifungurwa ku isi ariko biciye cyane cyane ku gihugu cy'u Buyapani kukaba rero kwari gukongera gutanguza uwo mugambi wari warahagaze kabare twibaza ko bizodufasha cyane cyane mu bushyiranganje bw'amagara abantu no kwangiza abanyanganda sida mu kugwanya izo ngwara zifatiye ku gufungura nabi
uwo mutegetsi aratanga umuco ku bijanye n'izo mfungurwa asigura nawo mugambi werekeye
bizodufasha cyane cyane mu kuzana ibifungurwa birimo ifunguro zikwiye cyane cyane ku bana bari munsi y'imyaka 5 no kubafasoni bibungenze kugira ngo abafasoni bibungenze bashobore kwibaruka abana bakwije ibiro abana bafise amagara meza hanyuma abana nabo bari munsi y'imyaka 5 kugira ngo bashobore gukurana amagara meza gucyo bibafashe no gukura bafise ubwenge kuko iyo ufungura ifungurwa zidakwiye kandi ubwenge ntibutere imbere no mwishure usanga arabana ivyigwa bigora cyane
ishirahamwe PAM rijejwe ibifungurwa ku isi n'iyo rizoshira mu ngiro uwo mugambi wo kugwanya ingwara zituruka ku gufungura nabi mu ntara ya Kirundo uhagarariye PAM mu Burundi umufasoni Virginia Villar Arribas akavuga ko uwo mugambi uzomara amezi 11
c'est de 1 million de dollars et ça aiderait à augmenter les programmes
ayo mafaranga azokoreshwa mu gushamungira umugambi agera ku miliyoni w'amadolari y'abanyamerika uwo mugambi wereke imiryango 17 ukazorangugwa mu kiringo cy'amezi 11 harabaye igikorwa cyo gutohoza neza kwakeneye gufashwa na buramatari yarabigizemo uruhara rukomeye turizeye ko hazoba karusha
userukira ubuyapani mu Burundi avuga ko kubona uwo mugambi wasubiriye gutangura ariko imenyamenya ko imigenderanire hagati y'Burundi n'Ubuyapani yifashe neza ambassadeur Takayuki Miyashita akavuga ko igihugu ahagarariye cyahisemwo ishyirahamwe PAM kugira rishire mu ngiro uwo mugambi kuko rikora neza ivyo gufasha bari mu ngorane.
This is a very wonderful symbol of Japan.
Nijejwe agatima ningene imigenderanire yifasha hagati y'u Japani n'igihugu cy'u Burundi hamwe n'ishyirahamwe PAM. Turazi ku Burundi bukenguruka uko gufashanya n'ayandi makungu. Ico rero ni ca mbere. Ica kabiri twahisemo PAM kugira ishyire mu ngiro uyu mugambi kubera ibikora neza. Inyuma y'imyaka 10 dukorana twarabonye ko PAM ikora neza igikorwa cyo kugarukira imbabare.
Umunyamabanga ntayigayizwa mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya sida mu Burundi afise icyizere ko uwo mugambi ufashwe mu mugongo n'u Buyapani uzobandanya ikirengo cy'amezi 11 kirangiye ibizofasha kurandurana n'imizi indwara zituruka ku gufungura nabi haba mu ntara Kirundo no mu zindi ntara z'igihugu
muri komura bandanya kumviriza iradio ijwi y'Amerika uyu munsi naho tugiye kuvuga kandi ku ngorane iri hagati y'umugambwe FNL n'ugwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi aho umustanteri wa gihanga Leopold Ndayisaba uyu munsi yugaye ika atatanze uburenganzira bwo kugurura inyubakwa zitatu z'uyu mugambwe. Turi kumwe n'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika Eloge Wirika neza akurikiranye inkuru. Eloge, mwiriwe neza?
Amahoro neza Frederic.
Amahoro, murakomeye?
Ego, turashimye Imana.
Ego, murashaka kutubwira mwe mwakurikiranye inkuru, umustanteri Ndayisaba yafashe iyo ngingo bigenze gute? Tubwire ukuntu byifashe.
Ego, Frederic, inkuru ivuze amakuru y'ijwi ry'Amerika byahawe n'abari ku murwa mukuru wa komine Gihanga yemeza ko kuva mu gatondo ko kuri uyu wa gatanu mu madurage ya kabiri ya gatatu n'iya gatanu y'iyo komine hadinditse hibonekeje guhagarara ukavuga ati rero n'urujya n'uruza ubwo abanywanyi ba Senere umugambwe utavuga rimwe n'ubutegetsi burongowe na gatanu rwa kigali cya mbere cy'umukuru w'inama nshingamateka hamwe rero n'abandi banywanyi b'umugambi ya CNDD-FDD. Abo banywanyi bose b'imigambwe ibiri ahanini bari bagizwe n'urwaruka rw'iyo migambwe. Rero bivugwa yuko abanywanyi b'umugambi wa CNDD bari kugurura izo ngoro muri aya mabirage, ingoro zaho zitatu nshyashya ni ukuvuga muri aya mabirage ya kabiri ya gatatu n'iya gatanu. Mugabo urwaruka rumwe rw'umugambi wa CNDD-FDD rwa rwarahiye rurarengwa yuko izo ngoro zitugururwa mbere z'ubwo zishobora no guturirwa cyangwa zigasibanganywa. Mbere amafoto yerekanywe ku mbuga hwaniro nuko ingoro yo
ndumva telefone
ariko n'imenyetso byasekanganijwe.
Ego, Eloge, iyo mishamirano yabaye hagati y'urugwaruka rw'iyo migambwe ibiri itandukanye yama yabaye kandi abategetsi bo muri iyo migambwe aho twovuga uri ku butegetsi CNDD-FDD eka na CNL biyamiriza ubwo bugizi bwa nabi biva kuki kugira ngo iyo mishamirano ibandanye?
Icyo biva ko ni uko hari abantu kumbure badatahura ukwihanganiranira hagati yabo. Aha Frederic nugaruka ku madimitri ishyirwa n'icyagira cya mbere cy'umukuru w'igihugu gatonsi ndimwo ahavuga ati ku rwego rw'igihugu reka no ku banyamigambwe twese turemeza yuko abantu bategereza kwihanganira ndetse mbere n'umukuru w'igihugu ubwiwe yatanze itegeko ko abantu bemerewe gukora politiki uko babyumva agahamagarira cyane cyane abajejwe intwaro yuko atamuntu yokwifatira mu minwe zari inzego z'umutekano cyangwa abanywanyi biwe hariya mu mitumba no mu makomine kubatuma gukora ibidakorwa kuko agira ati iyi si ingendo ya leta kandi ntabwo byategetswe n'ubutegetsi bw'igihugu cyangwa bw'imigambwe ku rwego rw'igihugu. Wakavuga ko mu bisanzwe biva novuga ku ishyaka rirenze ritabereye ryabamwe kuko agira ati hari n'abantu bagiye batanga amaraporo ku bakuru b'imigambwe ngo yuko mu turere batumbereyemo atayindi migambwe ihari iganje imigambwe imwe gusa. Akavuga ati aba bantu bategereza guhindura ingendo kuko iyi nibyo biza bikabyara uko kwihanganiranira.
Tugarutse kuri izo nyubakwa zitashoboye kugururwa umustanteri Ndayisaba yoba yatanze ikiringo cyaho izo nyubakwa zosubira kugururwa?
Oya, Mustanteri Ndayisaba nta kiringo yatanze, gusa yavuze ati njyewe nafashe iyi ngingo kugira ngo mbanze nshyireho icyuka cy'ituze hagati y'imigambi ibiri kuko zitokugurugwa hari igicuka ngo hahave hari ingorane. Twibutse ko mu minsi iheze aho muri Gihanga nyene n'iruhande muri Mpanda hari izindi ngoro zari zasizwe amadirantoki zongera zirasibanganywa nazo nyene z'umugambwe Senere nkuko arabivuze ariko ni agatorwa karongoye Senere yarahamagariye abanywanyi biwe kutihanira canke kudatotora abandi. Hano bibutsa ko ariko nkayitwa mu Rweza mu ijoro ryo ku gatanu rishira uwa kane habaye naho nyine imishyamirano bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure barakubitwa n'abanywanyi ba Senere. Rero nacyo gituma wumva ko n'abategetsi bavuga bati muri igihe yimije amatora habe ingendo y'ukwihanganiranira umuntu wese ashyikiriza icyumviro mu mutekano hamwe no kubaha ibyumviro by'abandi.
Eloge, urakoze, turarindiriye udehe idonido y'iyo nkuru mu makuru yacu ari imbere.
Ego, Frederic, muri iyi nkuru abanywanyi b'Amerika bayiteza mu makuru yacu ya mbere ku mugoroba.
Urakoze. dukubitire mu Rwanda naho aho komite impunzi z'abarundi ziba ihuye mu ntara y'Amaja epfo y'u Rwanda irashima iradio ijwi rya Amerika kuko ryahitishije akamo kabo mu kwezi kwa mbere uyu mwaka bigatuma abana babo baronka abagira neza babarihira amashuri abagira neza baba muri leta zo muri Amerika bumvise amarira y'izo mpunzi biciye ku iradio ijwi rya Amerika mu kiganiro iwanyu mu ntara abarundi baba ihuye baratera akamo abandi bagira neza kabasaba gufasha abandi bana batiga kubera ukene bw'uburyo n'inkuru ya Pierre Claver ni inkuru umenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ikigali mu Rwanda.
Vyose byatanguye mu kwezi kwa mbere uyu mwaka aho iradio ijwi rya Amerika ryahije ijambo komite y'impunzi z'abarundi ziba mu karere ka Huye mu ntara y'Amajepfo y'u Rwanda. Iyo komite yasemerera isaba ababishoboye bose ko bufasha kwiga abanyeshuri baba muri ico gice batiga kubera ubukene buri mu miryango yabo. Havuye haboneka imigwi ibiri y'abagira neza bafasha abana hafi 50 gusubira mu ishure. Bamwe muri abo bagira neza n'abarundi baba muri leta ya Texas muri Amerika bemeza ko bumvise akamo biciye ku nkuru yanyuze ku ijwi rya Amerika maze bahitamwo kurihira abana 8 biga mu mashuri mato mato na yisumbuye. Ubu abo bana barashimira abo bagira neza hamwe ni radio yashekanye ijwi ryabo kure. Uyu mwigeme yabaye wa mbere mu gice cya kabiri giheze.
Ufasha nyine abwishimiye kandi twasabaga ko abadufasha batokomeza badufasha kugira ngo natwe tuzogira icyo twigezako kubera ko biramfasha kwiga harabandi tungana batabonye ubufasha kandi babukeneye.
Ishirahamwe ry'abarundi rirwanya ivyiyumviro vy'ihonyabwoko Forum pour la mémoire vigilante n'iryo rishira mu ngiro uwo mugambi wo kwigisha abana rikongera rikabakurikirana. Abo uwo mwigeme avuga ko bataronse amahigwe yo gushikirwa nako gakemanyi utwara iryo shirahamwe FMV riserukira abarundi baba i Texas arabizeza ko nabo bazoteba bagashikirwa. Yamara Ferdinand Iragije asaba uwo muce wa mbere kwiga bashizemo umwete. Iryo shirahamwe ryari ryagiye huye kuraba uko umwimbu w'igice cya kabiri wagenze no kubatera intege muri iki gice cya gatatu cyatanguye.
Twobizeza ko bazoshikirwa mu gihe abana turiko turabafasha bovyitwaramo neza bagashimisha bariko barabafasha. Uretse ni huye ndetse n'igihugu cyose abanyeshure badafise ubufasha bizoheza ibi turiko turakora bikore ku mutima wa benshi hanyuma baheze bafashwe. Twanashimye cyane umwana sanzwe narihigwa amafaranga menshi gusumba abandi yashoboye kuba uwa mbere.
Ubuserukira abavyeyi bafise abana barihigwa amashuri muri uwo mugambi avuga ko abo bagira neza baje hageze kuko abana babo bari bagiye guheba amashuri. Uwo mugabo asaba n'abandi barundi bifise babibura ya canke muri Amerika kwibuka bagenzi babo bahunze badashobora kwigisha abana.
Abavyeyi twari mu gahinda twari dushavuye kubona abana bacu batiga kubera ibi bihe twinjiyemo none ubu kumva tunezewe cyane abana bacu natwe ko batonda ku mashuri nk'abandi. Ahubwo tukaba tunasaba mbere hariho n'abandi batashoboye kushikirwa kugira ngo bigari benshi ntibagire ingorane z'ubuhungiro ngo bongere bagire ingorane zo kwiga. Ijwi rya Amerika ryo bikora ryofasha abavyeyi benshi rega abavyeyi benshi ubu bari mu kabonge.
Muri abo bavyeyi harimwo n'abanyarwanda bakiriye abarundi ubu n'umwe muri bo.
Umwana yaraje nyine nemera kumubera umubyeyi nemera kumufata amateka mabi nk'uko natwe twayahozemo. Mfite abana babiri nawe rero mushyiramo ubu n'uwa gatatu. Nakangurira n'abandi bafite umutima w'urukundo bafite impuhwe bagatekereza amateka harabadufashije.
Komite serukire impunzi z'abarundi mu karere ka Huye irashima ko igice cya gatatu cy'amashuri kigeze atamwana n'umwe yaretse kwiga kubera kubura uburyo. Yamara iyo komite ivuga ko akira abana bariko biga ku ideni barindiriye umugira neza iyo baseruka ko kugira ngo abarihire. Vincent Zisabira asanzwe ajeje gisata c'indero mu ishyirahamwe FMV gitaho abo bana bafashwa n'abarundi baba i Texas nawe narashimira iradiyo yashekanye akamo kabo kure.
Mwarakoze kudutabariza ndetse n'aba baje kubera ko nkuko mwabivuze murabona ubuzima bw'ubuhunzi babugoye hajamwo ibyo kwigana byo kubana n'amafaranga y'ishure ngaha mu Rwanda murazi ningene amashure yahazimvye ubu turiko turabona bamwe barafashwe nubwo impingi kiri ndende
u Rwanda rwakiriye impunzi z'abarundi zirenga 171 mu ntara y'amajepfo irimo ako karere ka Huye hari yabarenga gato 850 Pierre Clavier ni inkuru ihuye ku bwijwi rya Amerika.
Urakoze Pierre Clavera. Mu Rwanda kandi hakomeje kugaragara ikibazo gikomeye cy'ibura ry'amazi mu bice bitandukanye by'igihugu. Yamara umugambi wa leta utekanya ko mu mwaka w'2024 abanyarwanda bazobafise amazi meza kandi ahagije ku rugero rw'100%. Eric Bagirubusa aragaruka kuri iki kibazo mu bice bitandukanye by'u Rwanda.
Kurufunzo ruvanze na maribeho ku kiyaga cyoho hagihuriweho n'u Rwanda n'u Burundi mu karere ka Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda abaturage barajambagira mu mazi bayavoma. Uretse kuba bayavoma bakanayakoresha ibitandukanye banayasangira n'inyamaswa.
Ureba aka kantu ubuso gafite ntihazamo nk'inka nk'ijana zikakavuruguta ntabwo umuntu avuga ngo ndategereza bitobanuke ahubwo ahita avoma ajyane ya misitwe n'amaganga n'amase byose agende anwe atekeshe namwe muri umwe ngaruka dufite shefu.
Ni ikibazo biboneka ko giteye inkeke mu murenge wa Kamabuye n'ibindi bice bitandukanye by'igihugu kubera ikibazo cy'amazi ingaruka zo ntizibura.
Ntabwo amazi yabura ingaruka, inzoka ziba zirimo. Keshi tujya no kwa muganga uvuga ati ntamara arirwaye urwaye inzoka bakaguha imiti y'inzoka kubera iki? Kubera aya mazi
yewe ndwaye inzoka ya mibe ituruka kuri uyu mwanda w'amazi nyine tuvoma mibe burebo yarandinze pe. Mfite imyaka 45 ariko urabona wabona ko mfite nka 90 bitewe n'ingaruka z'ibiyoka.
Imyaka ibaye myinshi ku batuye Kamabuye batagira amazi meza gusuka utembera ugenda uhura n'amavomero rusange atabarizwamo amazi. Ubuyobozi bw'umurenge bwemeza ko ashobora kuboneka rimwe mu cyumweru nabwo ntahaza abayanyotewe kubera iribura ry'amazi n'ayibiriho hari abashobora kuyakorera urugendo barihinduye ubucuruzi. Nk'uyu musore ugurisha amazi ya cyoho hakunjerekani hagati y'amafaranga 100 na 150 hari icyo bimaze kumugezaho.
Mfite inkwavu 8 nkagira ihene 3 nakuyemo nakanyana kamwe naguze ejo bundi 120.
Igare mu Bugesera rivuze kinini mu mibereho ya buri munsi byagera ku kibazo cy'amazi rikaba ntageranwa kuba mikoro make.
Iyo moto yacu tugendaho itasaba esasi kuko twasanzwe babyuma by'abazungu bisaba esasi kandi esasi uyu munsi irahenda.
Bityo naho duherereye n'uburyo cyase n'ingano y'amazi agomba kwezwa hano n'imiterere y'umurenge wacu wa Kamabuye ikibazo cy'amazi rwose ibikorwa remezo byabyo birimo birahari ariko amazi ni make.
Uwo ni bwana Jean-Marie Vianney Murenzi uyobora umurenge wa Kamabuye mu Bugesera agaruka ku buremere bw'ikibazo cy'amazi. Icyakora kubera ko hari zimwe mu nganda zatangiye kubakwa mu Bugesera bataye icyizere barabahumuriza bwana Murenzi nanone.
No kuba byibuze ubu tuyabona rimwe mu cyumweru kikakabiri mu cyumweru nabyo aricyo byabagaruriye mu cyizere acunge bahishiwe akabwira imezo birahari mu butaka. Ikibura n'amazi ahagije kandi amazi n'inshinge ku ibyo zonganda zombi zihari zirimo zikorwa rumwe rwanuzuye ro hakino gukora ko amazi akwira mu mirenge nyiga ko mu mezi abira 3 hari kizaba cyazamutseho.
Imibare y'ikigo nderabuzima cya Kamabuye mu Bugesera kubabasha kujya kwivuza igaragaza ko abenshi bafite indwara zishingiye ku mwanda itubwira ko abenshi mu bahatambutse mu kwezi kwa karindwi uyu mwaka wa 2019 basanze barwaye inzoka yo mu bwoko bwa amibe. Bwana Christophe Mukiza ni umuyobozi wungirije w'ikigo nderabuzima cya Kamabuye.
Za amibe nizo ziza ku mwanya wa mbere urebye ziba zifite nka 90%. Ino laboratory dufite amibe abantu barwaye amibe bagera muri 84. Yabandi barwaye trichomonasi ni 7 nta zindi nzoka ubona zabonetse na izo ngizo. Uko amazi agenda abura niko imibare izamuka.
Iki kibazo cy'amazi adahagije ubundi ya ntayo si umwihariko w'uduce tw'ibyaro no mu mujyi wa Kigali mu bice bitandukanye biracyari kita rusange. Mu murenge wa Kanombe Kicukiro naho riracyari ihurizo rikomeye babona amazi mu cyumweru rimwe. Ijwi rya Amerika igera mu kagari ka Busanze yasanze abagurisha amazi injerekani ku mafaranga hagati ya 250 na 300.
Uretse ko nabonye ikibazo cy'amazi gikomeye nanjye ubwanjye nayo yaguraga 300 afata umwanzuro ntiwagura igare areba ko nanjye natera imbere. Ariko ubwo se njye n'ucuruza amazi ahangaha.
Turamushimiye mugenzi wacu Eric Bagirubusa kuri iyo nkuru yo mu Rwanda mu bice bitandukanye ahatagira amazi. Nshuti mwese mukundi radio Ijwi rya Amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigaruka ingaha. Turashimiye Engineer Joe yadufashe mu bw'ivyuma hamwe na Mukbira yadufashe kwigiranya ibiganiro twabateguriye. turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mukurikirana ibindi biganiro bya radio Ijwi rya Amerika. Mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.